Muri iryo tangazo Episcopi Katolika bibutsa ko intera y'amafaranga ari kisabwa Abarundi bose bari hanze no mu gihugu kugira ngo baterere amatora yo mu 2020 n'akamaramaka yimirije mu kwezi kwa gatanu kuza ari kisabwa abantu bose harimwo n'amashengero. Ariko mu itangazo ryabo izariho bya Papa mu Burundi basigura ko muri Katolika ubukeneye intererano atumbera diyoseze kuko ariho hari uwiserukira imbere y'amategeko ariwe mu Episcopi. Musenyeri Joachim Ntahondereye umukuru w'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu Burundi yasomye iryo tangazo amenyesha ko batewe amakenga n'ingene iyo ntererano itangishwa.
Turatewe impungenge n'ibyo tubona ku byerekeye iyo ntererano. Hari abantu baturubikwa bagahatirwa guterera kabiri gatatu kandi benshi atana mikoro manini bafise. Byongeye kubera ko umugambi wose uhambaye umuntu abanza kuharurira ibyo abona wotwara, kwiyumvira yuko byabaye byiza ababishinzwe babanje gutomora uburyo bukenewe uko bungana bakavuga n'ubumaze kwegeranywa uko bungana bagaheza bakerekana uburyo bugikenewe.
Inama nkuru ya Episcopi Katolika inasigura kandi ko mu Barundi bariko batangishwa amafaranga ku giti cyabo abenshi muri ba Katolika
ari intererano isabwa ku rwego rw'igihugu. Abepisopi barajya hamwe mu nama yabo bakarabira hamwe icyo boshobora guterera bakurikije akarangamutima ka Ekleziya k'ubumwe. Ni byiza kandi ko abantu bategera ko umuryango wa Ekleziya Katolika ugizwe na benshi muri abo nyene basabye intererano. Uburyo ukoresha mu guterera nta handi ubukura atari muri abo bene wenyine basanzwe bariko baraterera umwumwe ku giti ciwe.
Umugambi wo guterera amatora watangajwe na Perezida Nkurunziza ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka uheze hibuka imyaka 55 iheze Uburundi bwikuyeko intwaro bakava amahanga. Ku itariki ya munani ukwezi ukurikira yaciye atanga akarorero aja mu ntara ya Ngozi havukamwo mu buraruko bw'igihugu gutanga intererano yiwe ya mbere.
Twatwanze kurinda ku kwezi guhere ku mukwindi wiki twatwanze twisuganye dutanze intererano ubwa mbere imiliyoni zitanze amafaranga Amarundi kandi gutanga intererano nk'amatora ibintu vyerekana umutima gukunda igihugu. Iyo abantu bazanye ifasha bivuye hanze nabo baca bagana twinshi basanga batanze intererano bashaka yuko uko bashaka ko amatora aba ariko bijyana umufuko wawe batanze.
Uwo mufuko gushika ubu nk'uko Episcopi Katolika babivuga na uramenya uko ungana ukenewe mu itunganywa ry'amatora. Gusa umukuru w'igihugu wahumuriza ko amahera yamutse abaye menshi azosigara azoja mu migambi y'iterambere.
Kwitwaraho amafaranga ahagije utunganya amatora yasigaye azobasigaye azofasha ku migambi y'igihugu.
Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatatu guheze umuvugizi w'ubushikiranganji bw'igihugu ca leta Desire Musharitse yashikirije ko uburyo bumaze kwegeranywa burenga imiliyari 2 z'amafaranga y'Amarundi. Hari mu kiganiro cavugizi b'inzego z'igihugu amwe mu mashirahamwe yigenga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariyamirije akatari gake itangishwa ry'intererano y'amatora basigura ko iyo nyango bwigenge n'agateka k'Abarundi kandi ko nayo matora adahumuriza bose narirya imari zatewe nayo mu 2015 zitaratorerwa umuti. Tatiana Sibomana ni umwe muri bo.
Igihanga Barundi cya mbere cyo kwiyumvira ka butegetsi n'amatora mu gihe tuzi ko nayo mu 2015 icyo yabyaye akarambaraye n'ubu tutarakavamo. Mbere yo kwiyumvira amatora kwari ukubanza kwiyumvira ingene dutorera inyishu amagumu igihugu kirimo kubera amatora mabi yabaye mu 2015. Ibyo nabyo nta handi bizoca atari kwemera ibiganiro bidakumira binyaruka kandi bigashyira ku muti urama w'ikibazo cya politiki cyatewe n'amatora mabi y'ibihumbi 2015. Amatora turazi ko impera n'imperuka azoba ariyo inyishu ya nyuma yo kuva muri aka kaga twashyizemo n'amatora mabi y'ibihumbi 2015. Ibyo rero byategerezwa ko bagishinga abategetsi b'ubu.
Ariko hari n'abandi banyepolitike n'amashyirahamwe yigenga bashyigikiye uwo mugambi bemeza ko baje mu ntumbero y'ukwerekana icyo Abarundi bashoboye aho kwama badahinze iminsi yose. Roger Wikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.